Iyo ngingo yo guhagarika uburobyi ihuriweko n'ibihugu bine Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Tanzania na Zambia. Umuyobozi mukuru ajejwe ibikorwa by'uburobyi mu kiyaga Tanganyika mu Burundi, Sylvain Tusanga, yatangaje ko guhagarika kuroba bizotangura ku igenekerezo rya 15 ukwezi kwa gatanu gushika ku ya 15 ukwezi k'umunani uyu mwaka wa 2023.
Tout ce qu'on veut c'est soutenir la pêche. Donc ces mesures sont là pour valoriser le métier de la pêche.
Ati ibi bikozwe mu mugambi wo kongera no kugwiza ubwinshi bw'amafi muri iki kiyaga cy'amazi meza ku isi no mu kugenzura neza umwimbu w'uburobyi. Yamara abarobyi, abagurisha amafi n'abagura amafi n'indagara ntibumva kamaro kabyo. Iyi ngingo ntizogirira kamaro abarobyi gusa, ahubwo izogirira kamaro n'abaguzi.
C'est ça mon appel vibrant à tous les acteurs de la filière pêche au lac Tanganyika.
Sylvain Tusanga anavuga ko badashobora kubandanya kuroba kandi biboneka ko hari n'igihe abarobyi birirwa mu kazi bagataha nta mafi n'indagara batahukanye. Abakora akazi ko kuroba bo ntibakira neza iyo ngingo. Abavuganye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bakorera ku myeha itandukanye y'ikiyaga cya Tanganyika basigura ko ubuzima bwabo buzoca buhagarara kuko bari batunzwe no kuroba.
Ubuzima bwacu twe gusa bushobora guhagarara, nta kandi kazi dufite dukora atari muri iki kiyaga Tanganyika. Abarobyi nta kandi kazi dufite baduteguriye bazoshobora gukora. Ubwo buzima dufite niho turandika y'abana, niho dukora raso yo kugira umuryango ubeho.
Nakura kugera ubu nakuze mbona taruzi gugagwa kuko ibiremwa biri mu mazi byaremwe n'Imana nk'uko Imana yaremye abantu bahagaze kuri iyi si. Ubwo ruzi Tanganyika ni rwo rudutunze twe kuko tubona hamwe bugayo mezi atatu bazwaducaye umukanda munda abana n'uguhera n'inzara ni rwo kazi dukore hanyuma Tanganyika bagugare.
Ku bijyanye no kuba abarobyi barabanje guteguzwa kuri iyo ngingo basigura ko bitigeze bibaho, basaba ko bobanza kuganirizwa n'abajejwe igisata cy'uburobyi bagashikiriza ibibazo byabo.
Icyumviro tubona nuko iyo ngingo kuva kugura mu kwezi kwa gatanu nuko babone kudukoresha inama bakumva natwe ikintu tubishyura bakadukoresha inama natwe tukabishyura tukabaheza ibyifuzo byacu dufise hanyuma nabo bakaduha ibyifuzo byabo bafise gituma bugara Tanganyika. Icyo nicyo cyifuzo ko bahereza abagiye muri mbere uwo bidutangira hejuru cyangwa gufata inkingo ngo inkingo turayifashe batangiye kubaza abanyagihugu. Iga abanyagihugu nitwe tugizereye cyo
ayo mato niyo ya menekaro bari ku musozi mwarateguye ko murubasubiriza murubaha yandi mato igihe basubiye mu mazi. Murarabe neza ntiyave inzara mu gihugu iriyo
neza barovye barazi imisi imboga zivukira ko zivuka mu kwa gatandatu zigapfa mu kwindi mu kumunani none wabona bugaye umunsi imisi yinduze imboga ese none ko dukoresha mato y'ibiti bakavuga ko tutazoyashira iruhande ya Tanganyika tuzoyashira hehe.
Ikindi basaba ni uko iyo ngingo iramutse itanguye gushirwa mu ngiro leta ifatanije n'ubuyobozi bw'uburobyi yobategekaniriza ikizobabeshaho muri ico kiringo c'amezi atatu bataroba nabo babashe kubaho.
Rero ko barovyi bangana n'ibihumbi 25-30 none abarovyi ko twumva ibindi bihugu bazobiha agafashanyo none twebwe natwe tuzotahirahe muri ayo mezi atatu kariho hantu twari dusoroma muri uruzi yego nta mwimbi uriho. Rero hari hakwiye yuko leta ifata mu nda abarovyi
ahubwo boduha amafaranga bagafasha. Urabona izindi fasanyo Tanzania na ntuzeye baremeye yuko na Zambia bo mu gihe cyo kugara bafise ikintu cy'ifasanyo bazobafasha ikizobafasha muri ayo mezi atatu nabo twasaba yuko mu gihe bagongerwa twubukariye nariko ntibaraba ikintu cyo tubesaho n'umuryango isiyo tugasohokorwa nuko kugera kugara ibifasanyo yacu yayiduhaye kugira ngo nako tubone icyo tuzofasa dutungisha wa muryango.
Sylvain Tusanga ni umuyobozi mukuru w'ubuyobozi bw'ikiyaga cya Tanganyika. Mu rwego rwo kwitegura aratera kamo abatuye ibihugu bihana imbibe muri ako karere, akabasaba kubika amafi n'indagara mu ngo zabo no guteza imbere ubworozi bw'amafi. Uyo muyobozi yamenyesheje kandi ko mu ntango z'ukwezi kuza kwa gatatu hazotangura ibiganiro hagati y'abafise aho bahurira n'ibikomoka ku burobyi kugira ngo ibibazo bihari bitorege umuti. Gufunga ikiyaga cya Tanganyika byari bisanzwe ari ndumwe gusa nkuko abakora uburobyi muri ico kiyaga babivuga. Akaba ari ubwa mbere ikiyaga kizoba gifunze mu kiringo cy'amezi atatu. Amasezerano y'akarere k'ibihugu bigize ubuyobozi bw'ikiyaga cya Tanganyika ashiraho ingamba z'imicungire irambye y'uburobyi bukoregwamwo yatanguye gukurikizwa kuva ku ya mbere ukwezi kwa kane mwaka w'2022 yemejwe mu nama ya cenda y'abashikiranganje b'ubuyobozi bw'ico kiyaga yabaye ku ya 16 ukwezi kwa 12 mu mwaka w'2021 ikigoma muri Tanzania. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.